Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Mwaramutse nshuti, muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2019. Kuri mikro muri kumwe nanjye Fidel Nyongabo.
Turafise ingorane y'amazi ava muri prizo aca imbere y'amaresitora dukoreramo. Benshi bamabaje kwitegereza ayo mazi ingene aca imbere y'amaresitora, hama bikabatera ikibazo kuko ayo mazi afise odere ikomeye gose.
Uwo ni umwe mu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira, hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro by'akarere bya Gitega. Bavuga ku munuko w'amazi ava mu isarani yo mu ibohero rikuru rya Gitega atemba aca aho bakorera, agatuma ababashorera babaheba. Turavuga no ku ngingo ya sentari ijeje kubahiriza ubwirinzwa shingiro muri Congo yemeje intsinzi ya Felix Tshisekedi ibanza cy'umukuru w'igihugu, no ku matohoza y'ishyirahamwe Fokode aho rivuga ko mu mwaka uheze abantu 28 banyurujwe baburirwa irengero inyuma yuko bahagaritswe n'inzego z'umutekano mu Burundi. Turabafitiye n'amakuru makuru y'inkino yabaye mu karere k'ibiyaga binini mu mpera z'indwi turangije. Mara imbere yaho reka duhere ku makuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru dufitiye.
Urakoze Fideli, turamutse n'abaduteze amatwi. Umuryango umwe bwa Afrika warigije urugendo intumwa zawo zari kugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri uyu munsi wa mbere, ni nyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu itangarije ko Felix Tshisekedi ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na Aba Kalando, umuvugizi w'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika. Ibishikirijwe inyuma yaho hari ayandi makuru yavuye muri uyu muryango nyene yavuze ko urugendo rwawo muri Congo rwahagaritswe. Mu nama yabahuje ku munsi wa kane, abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika bari bemeranije bavuze ko bafise amakenga akomeye ku biharuro byatangajwe byavuye mu matora. Bongera basaba ko seni ibangira mu gutangaza ibiharuro bya nyuma. Umuryango umwe bwa Buraya nawo wari warashyikiye ingingo yafashwe n'umwe bwa Buraya nk'uko umuvugizi wabwo yabishikirije. Ariko ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu bumanuko bwa Afrika rijejwe iterambere SADC rya keje Felix Tshisekedi ku munsi w'Imana ejo kubona yiyemejwe nka perezida, ryongera risaba ihanahana mu mahoro ry'ubutegetsi muri Congo. Abandi ba keje Tshisekedi ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi, perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, wa Tanzania John Pombe Magufuli, hamwe n'uwa Afrika y'Epfo. Mwamenya ko intumwa z'umuryango umwe bwa Afrika zari kuja i Kinshasa kuri wa mbere, kandi zari kuba zirongowe na Musa Faki hamwe n'umukuru wawo Paul Kagame, akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda mu karere ka Maghreb wemeye ko ari wo wagavye igitero ku ikambi y'abasirikare ba ONU bajeje kubungabunga amahoro n'umutekano mu buraruko bwa Mali cyabaye ejo ku munsi w'Imana. Bicamwo abasirikare 10 bava muri Chade, hakomereka abandi 25. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yanebaguye ico gitero, yongera cita ko gishobora kwitwa icaha co mu ntambara. Umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda uvuga ko wabikoze kuko umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yagendeye igihugu ca Chade nkuko byashikirijwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku makuru rivuga ko ryahawe n'irindi torokanzo ry'amakuru rya Mauritania Al-Akbar. Umusenateri afise igihagararo gikomeye muri Sena ya Leta Zunze za Amerika, kandi bivugwa ko yegereye cyane Perezida Donald Trump, avuga ko afise amakenga ku makuru ashikirizwa kw'ico icya kabiri cy'abasirikare ba Amerika muri Afghanistan bashobora kuvanywayo mu bihe bya hafi. Senateri w'umurepublikane Lindsey Graham aho ali Islamabad ku murwa mukuru wa Pakistani yabwiye amenshi makuru ejo ku munsi w'Imana ati sinari niteze ibiharo by'abasirikare bingana uko. kandi sinemera kwivyo bitigira ibishikirizwa n'ibimenyesha makuru ari nyakuri. Iki kimenyesha makuru The New York Times cyandikira muri Amerika cyatangaje mu kwezi kw'12 ko President Trump yategetse ivanwa ry'abasirikare bashika 70,000 muri Afghanistan. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byarabishuje ayo makuru. Kubw'ikindi kinyamakuru The Washington Post wahoze ari umushyiranganji wo kwivuna abansi James Mattis ngo yatanze imihoho kuko atumvikanye na perezida kwivanwa ry'abasirikare muri Syria na Afghanistan. Graham yemeza ko intambara muri Afghanistan izotorega umuti uciye muri politike, kandi agasaba ko vuba perezida Trump hamwe n'umushyiranganji wa mbere wa Pakistan babonana bagatorera hamwe umuti w'intambara muri icyo gihugu cya Afghanistan. Umuntu wa mbere yararambye cyane ku isi yarafuye ageze ku myaka 113 ejo ku munsi w'Imana. Umuyapani Masazo Nomaka yafuye ejo ku munsi w'Imana ku rugo rwiwe i Ashoro nk'uko bishikirizwa n'umuryango wiwe. Nomaka yavutse mu mwaka w'1905 amaze amezi make imbere y'uko Albert Einstein, umushakashatsi mu byigwa bya fizike, asohora igitabo cy'ubuhinga bwiwe. Naho igipolisi muri Sudani cyararace ibyuka bikoroza amosozi ku banyagihugu basubiye mu mabarabara mu myiyerekano isaba umukuru w'igihugu Omar al-Bashir gutanga imihoho. Ababyiboneye bavuga ko igipolisi cyatanye mu mitwe nabo bakoze iyo myiyerekano bagomba kuja kunyubakwa y'inama nshingamateka i Khartoum muri Sudani. Iyo myiyerekano yarabaye no mu madistrikte atandukanye i Khartoum, aho abayikoze baririmba ubwigenge, amahoro, ubutungane hamwe n'uko perezida ava ku butegetsi.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije niho sentari jejwe gukingira ibwirizwa shingiro yemeza intsinzi ya Felix Tshisekedi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyuma yo gutesha agaciro ikirego cyari cyatanzwe n'abakandida President Martin Fayulu n'ihuriro Lamuka Mbere na Ngoyi Ilunga Theodore yari yahiganywe nk'umukandida yigenga. Bombi bitwariye ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni. Kuba bamwisagara cya Bukavu muri Kivu yo mu Bumanuka bavuga ko bishimiye iyo ngingo ya sentare kandi ko biteze ko kazoza k'igihugu cyabo kagiye kuba keza. Umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yaganiye nabo akaba yaduteguriye iyi nkuru.
Umwanzuro w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kuri ibyo birego byombi watangajwe mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba kuri wa gatandatu ku masaha hano mu karere. Bitandukanye n'uko byari byifashe mu rukerera rukurikira itangazwa ry'insinzi y'agateganyo ya Bwana Tshisekedi ubwo abaturage mu mujyi wa Bukavu biraraga mu mihanda mu rwego rwo kugaragaza ibyishimo byabo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ho wabonaga ko ubuzima ari ubusanzwe, bamwe bajya mu nsengero abandi bavayo. Icyakora kuba ijwi rya Amerika yaganiriye nabo ntibabuze kutugaragariza akanyamuneza batewe n'icyo cyemezo. Kuzi ibyishimo cyane kandi turashima rwose kubona bemeje ko Tshisekedi yatsinze. Icy'ingenzi rero ubu twasaba ni uko iyi guverinoma igiye kujyaho yakora mu buryo buboneye. Biriya byose twahoraga twifuza tukabibona kandi mu mahoro. Kuri twe icya mbere navuga ni uko twishimiye ko nta kavuyo n'imvururu n'ibyagiye bikurikira amatora yo mu bihe byashize. Gusa icyo nakongeraho ni uko dukwiye gushishoza tukareba icyo abo bose batowe bazatumarira, kuko rwose dukeneye kubaka igihugu cyacu Kongo nayo ikamera nka biriya bihugu bindi duturanye nk'u Rwanda, Tanzania n'ibihugu bidafite ubukungu bwacu ariko biratera imbere. Bamwe muri aba baturage kandi baranatunga agatoki ubutegetsi bwahise kuko bwaragiye burangwa no gusahura igihugu, bagasaba rero ubushya kugaruza uwo mutungo wose ugakoreshwa mu nyungu z'abaturage. Abantu bibye umutungo wa Kongo ni benshi, icya mbere rero akwiye kubanza gufatira iyo mitungo yose bibye abigaruze bye mu isanduku ya leta. Urareba ugasanga bashinze ibigo by'ubucuruzi hirya no hino mu mijyi, ibyo akaba ari byo bakomeje gusahuriramo umutungo w'igihugu kuva mu myaka 16 ishize. Ibyo byose rero byakabaye bifasha igihugu bikazana impinduka. Ku rundi ruhande ariko hakaba n'abasaba ko yabo Tshisekedi ndetse n'abandi bose bakwishyira hamwe bagashyira hasi ibyo guhangana ku nyungu z'igihugu n'abaturage.
Nous avons besoin que tous les opposants se mettent ensemble.
Icyo twifuza nuko abo batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyira hamwe. Yewe no muri bariya bari bayoboye siko bose ari babi. Nabo rero niba bazani bahurize hamwe bubaka igihugu. Ntabwo twakabaye dusubira muri ya myaka aho abahanganye n'ubutegetsi basubiranamo cyangwa se ngo bahugire mu guhangana n'ubutegetsi gusa. Kuko Kongo ifite abantu bafite icyerekezo ndetse ifite abaturage dushishikajwe no gukora. Niyo mpamvu rero abo bose biyumva mu buyobozi bashyira hamwe bakatu bera abayobozi b'umucyo. Urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwemeje bwana Felix Tshisekedi nk'uwatowe mu buryo budasubirwaho mu gihe akomeje kugaragara kutavuga rumwe ku byavuye muri aya matora haba mu gihugu imbere ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Uretse umuryango w'ihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo SADC washimiye bwana Tshisekedi binyuze ku rubuga rwa Twitter ukanasaba abandi bafatanyabikorwa kumushyigikira we na leta ye ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga byo bikomeje kwifata. Nkuko bikubiye mu ngengabihe yari yashyizwe ahagaragara n'akanama gashinzwe amatora seni, biteganijwe ko uyu mukuru w'igihugu mushya azarahirira inshingano ze ku itariki ya 22 z'uku kwezi, ni ukuvuga ku wa kabiri w'icyumweru kije. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yari ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Mu Burundi kubahiriza uburenganzira bwa muntu harimwo n'abantu bavuga ko banyuruzwa ni kibazo leta idakunze kuvuga ko rumwe n'amashyirahamwe yigenga. Inkuru yakwirikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi.
Ishirahamwe Fokoda risigura ko mwaka uheze abantu banyururwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze, nubwo mu gihugu haboneka ko hari agahengwe. Pacifique Ninahazwe arirongo yarabitwiganira.
Muri abo 48, 208 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyene w'ibihumbi 2018. Turavye ko twakora dukora amatohoza muri Fokode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018, nova ko uwo mwaka ari wo mwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyene tuba turiko turakoramwo amatohoza. Reka dutuma twebe twemeza ko mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose, bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane, naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishirahamwe Foricone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo, ntigemeranya nayo matohoza nk'uko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijanye nayo matohoza mwakogwa na Fokode ari amatohoza atariyo mutigute mu ivyo bitigiri bavuga baravuga ngo vyakozwe n'inzego z'umutekano. Mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese arihanigwa kugatwikiwe, ikindi nuko mu ayo matohoza nyine bavuga Fokode muri rusange murabizi ko iri mu mashyirahamwe ihagaritswe. Ibi bikaba vyakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye bimwe by'imyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Kandi nuko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ivyo binyoma ni nazo bavuga kwishyira hamwe giye bari bizira.
Muri Fokode twebwe umuntu turamufatira akanya uwo muntu atubwiye ngo yarabuzwe irengero, usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga ari abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu, nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015, urumva nk'abo ni abantu haciye imyaka itatu barabuzwe irengero, si babandi uza kuvuga ngo yoba yarapfungiwe ahantu hakinzwe zibira karepugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe amwe yoshobora kwihenda ku bitigiri, ni naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana 900. Twebwe ntituvuga ibitigiri, tuvuga abantu. Twe tuvuga tuti naka banyurujwe itariki iyi, bafatiwe ngaha, bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri, yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga, ariko naka ni muzima arahanaka turamubona. Kira noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari vyo, ubwo nyene induru zova mu muryango we yuko abantu batavuga ati mureka kudukwegera umuntu wacu ni hari uwo muntu wenyene yoca avuze induru ubwo nyene.
Ivyo ntibinyura Martin ivy'abandi umushikanganje w'agateka kazi na muntu
basize hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyakazi na muntu. Guharanira cyakazi na muntu ubitandukanya na politike no rikora rikora neza maze mutu tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose kwa inzego z'umutekano nta koko manma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi ukuza gukora turabatumyege na mohote bagataka zina muntu bera dutangaza cyane y'abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo.
Umushikanganje ni vy'abanda navuga ko atatahura ingene hari amashyira hamwe akora amaraporo mugabo ntaza umuci inzego zibijejwe kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe uko biri kose Hakizimana wabona ko bene ayo matohoza yarakwiye guhagarikwa.
Ishyira mu itari ku rubuga ishyira mu itari ku yakorera mu gihugu nta raporo ryosohora kuko ijyanye n'ingene amaraporo asohogwa birazwi ingene amaraporo akogwa yagatakazi na muntu birazi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashya akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bari korakora n'abayakora nabo basanzwe bafise ibyo bagirizwa n'abacanki bari yakubyaye n'ibyo bagiye barakora ba 2015 bikaboneka ko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze.
Kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 hatangujwe umugambi witiriwe Ndondeza ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza ridakekeranya ko baburiwe irengero bagera ku 107. Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi hari imyidogo ku banyagihugu bafise uburiro n'ubunywero muri quartier ya Musinzira hagati y'ibohero rikuru rya Gitega n'ibitaro vy'akarere vya Gitega. Abo badandaza bavuga ko umuntu uko w'amazi ava mu misarani yo mu ibohero rikuru rya Gitega atemba aca aho bakorera bigatuma ababashorera babaheba. Ayo mazi ava mu ibohero rikuru amanuka mu makanivo agaca munsi y'ibitaro vy'akarere vya Gitega gushika muri quartier ya Senari agenda asiga umuntu kahaciye hose. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Uciye ku ibohero rikuru rya Gitega muri karitsiye ya Musinzira ukamanuka n'ibarabara ry'ikaburimbi gushika ku bitaro vy'akarere vya Gitega usanganirwa n'akamoto katameze neza. Aho kamoto kava ku mazi ava mu misarani y'ibohero rikuru rya Gitega amanukana amakanivo aca imbere y'ahari ubunywero n'uburiro butandukanye. Ubwo buriro n'ubunywero ahanini nibwo bufasha abagwayi n'abagwaza bagwariye mu bitaro vya Gitega mu kwivuna inzara ndetse n'abaje kwitura komisari ya gipolisi iri nko ku metero 300 uvuye kuri ubwo buriro. Bene ubwo buriro n'ubunywero bavuga ko ayo mazi ava mu ibohero rikuru rya Gitega ataborohereza kubera umuntu uko wayo. Aba ni bamwe muri abo badandaza.
Turafise ingorane y'amazi ava muri prizo aca imbere y'amaresitora dukoreramo. Benshi bamabaje kwitegereza ayo mazi ingene aca imbere y'amaresitora hama bikabatera ikibazo kuko ayo mazi afise odere ikomeye gose. Mugerageze muze guhitegereza ab'ingene mwodufasha tukaraba ayo mazi ingene two mwoyubakira. Ingorane zidutera abakiriya ntibasubira kuza. Hariho benshi baduhevye kubera ingorane z'aya mazi. Ayo mazi ava mu mpimba kandi hari igihe afite odere mbi cyane. Cyo gituma rero twifuza yuko mwodufasha aya mazi aca imbere ya resitora baraba ukundi kuntu boyakatisha cyangwa niba ntibayacishe imbere y'ibu resitora bwacu. Twege twibaza ko mwodufasha na twege twogira icyo dufashije tugatererana tukafashanya aya mazi bakarondera iyindi nzira acamwo muga ntasubire guca ngaho imbere ya restora.
Ibira biteye ingorane kuko haranuka cyane nawe urahitegereza urabona yuko kuhakorera hatakozwe ntibyoroha mubwo n'ubu dufaka kucyondera kukubera nyine atakoze ibintu turi bubigenze. Mugabo kiriya butagike mu cyo kibazo nta ngorane abatugira twiyarabe kiriya turakukufuka ngaha kugira ngo turabigiye tuba turakora.
Abo badandaza bavuga ko bamwe mu bakiriya babo babahevye bagahitamo kuja gusumira ahandi kure bahunga aho kamoto katameze neza.
Abakiriya ntibasubira kuza. Hariho benshi baduhevye kubera ingorane z'aya mazi. Umukiriya arashobora kuza akumva iyodera katasohoka amaze kumva urumva aje gufungura aje kunywa kayi hake kurya uturibwa urumva amaze kumva iyodere atasubira inyuma acabaza ati no nibi bintu nibiki akatasohoka.
Niba twitaba neza kubera ingorane iyo nyenga ngiye turamaze ikibazo kivuye mu nzira nibaza yuko bakira mu kuyobera twakusaba ko leta na komine nyine urumva bakigiki ikibazo kuko ni ikibazo gikomeye.
Aberi Nizigama ajeje isukura mu gisagara cha Gitega avuga ko ku ruhande rwabo bari bagerageje guhinzira mu mazi ava mu ibohero rikuru rya Gitega.
Ego ni kibazo arateye ingorane mugatwa vuga yuko mu muce wa mbere ayo mazi yarasanzwe atemba atembera heje cyo no kwita muri atiri kandi agenda asabagiye. Ubu no vuga yuko hagize ikiyongera gitonya igihe hasubiriwemo amabarabara y'ikaburimbi ayo mazi akaronka umuserege ashobora kubandanya ayamanukana efo
uwo muhinga mujanye n'isukura aremeza ko ivyo bakoze atari umuti wa nyuma ariko kugira ngo bikogwe neza ayo mazi aro nk'indi nzira vyofata uburyo burebure
tugiye kubiraba muri rusangi no ubindi bikogwa kugira ngo ayo mazi atunganwe neza biracyakenewe tugiye kuraba kungene mu minsi za twovugana n'abarongoye Ibohero hanyuma tubifikatikanyije eka n'abasanzwe bafata mugongo komine ya Gitega ukungene ayo mazi yosubira agatunganwa neza kurusha uko biri uyu munsi muga rero twongeye twibutsa yuko turavye ukungene urugero rw'amazi prizo ikoresha ko ayo mazi kuyatunganya ku rugero twifuza bisaba yuko atunganwa inyubakwa twovuga yuko zoza zimeze neza gusumba kuko naho twayacisha mu matwiyo iya herera biguma ari vya bindi kuguma ari kuja konona ibidukikije byasaba yuko atunganwa ku buhinga bundi uteye imbere kurusha uko ubiri uyu munsi
uretse abadandaza bakora muri ako gace kakaritse musinzira iri hagati mu gisagara ca Gitega n'abasanzwe bafite imijyango basaba ko ayo mazi yorondere guyindi nzira Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu karere k'ibiyaga binini mu mpera zindwi turangije duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tangura avuga ku mupira w'amaguru.
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ikipe ya Mukura Victory Sport yasezerewe na El Hilal yo muri Sudani ku ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération mu rurimi rw'Igifaransa. Mu mukino wo kwishyura wabereye kuri Stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport yatsinze El Hilal igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyabonetse mu gice cya mbere cy'umukino gitsinzwe na Bertrand Iradukunda ntabwo cyari gihagije kuko Mukura Victory Sport yari yanyagiwe na El Hilal ibitego bitatu ku busa mu mukino ubanza wari wabereye muri Sudani. Nyuma yo gusezererwa umutoza wa Mukura Victory Sport Christian Haringingo yatangaje ko El Hilal yabarushije kumenyera amarushanwa.
Ni experience kuko uravyo bobo ama occasion baronse hariya ni nkayo twaronse bobo barayatsinze ariko twebwe uno munsi twashobye kuvyaza umusaruro occasion imwe kama match irahera niyo competition ni experience nokuvuga muri competition occasion yose ni or kuronka occasion biba bigoye wironse ifo kwivyaza umusaruro bafisa bakinyi bafisa experience nico gituma bobo barabaye efficace imbere y'igoli natwe urabona ko bakinyi ubu bariko baraza nibaza yuko ahantu geze uyu mwaka nibaza yuko mu mwaka uza tuzoshobora gukora n'inguvu zose dufise kugira turabe yuko dushobora kugenda ku indi etape nibaza yuko iminsi iri kwiraza turonse abajeras experience n'ukuvuga kuri linda take dushobora kugira ibintu byiza gusumba ibi.
Mbere yo guhura na El Hilal, Mukura Victory Sport yari yasezereye amakipe abiri ariyo Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo na El Hilal Obeid yo muri Sudani. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, uyu munsi kwa mbere haratangira isiganwa riruta yandi ku mugabane wa Afrika ari ryo La Tropicale Amissa Bongo ryo muri Gabon. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo igomba guseruka ikaba igizwe n'abasore batandatu bahagurutse hano i Kigali mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu. Iyi timu mu Rwanda y'umutoza Felix Sempoma irangajwe imbere na kabuhariwe Joseph Areruya ari nawe wegukanye La Tropicale Amissa Bongo umwaka ushize. Areruya avuga ko yizeye kongera kwitwara neza afatanyije na bagenzi be gusa ngo ntayobewe ko hari n'andi makipe bazaba bahanganye afite abakinnyi batoroshye.
Ikipe tujyanye irakomeye, ndi kumwe n'abakinnyi bakomeye bamugisha babona bose n'abakinnyi bakomeye tuzagerageza gusenyera umugozi umwe. Turabizi ko hari nyine haje amakipe akomeye afite abakinnyi bakomeye b'abaprofesiyoneli. Icya mbere buri wese abashaka intsinzi, niba dutsinda tuzemera, nabo nitubatsinda bazemera.
Umunsi umwe mbere yo guhaguruka mu Rwanda berekeza muri Gabon, abasore ba timu mu Rwanda basuwe na Minisitiri w'Umuco na Siporo mu Rwanda. Baboneyeho kumugezaho ibibazo by'ingutu bibugarije birimo kuba hari amafaranga ya mission ndetse n'uduhimbaza musiki batabonye mu marushanwa atandukanye batsinze umwaka ushize. Ministre Esperancia Nyirasafari yavuze ko azicarana n'abandi bakareba icyashobora gukorwa, cyane cyane ko ngo atari umukino w'amagare wonyine ministeri ayoboye igomba kwitaho.
Ibindi basabye byo kuba bahabwa ibyo bise bonus byo ni ibintu koko bikwiriye, ndetse hari n'ibyakozwe. Ikindi numva wenda nanjye nabemerera nuko tuzicarana nabemereye nuko tugomba kwicarana n'abaferwasi n'ubuyobozi bwa centre tukareba ngo koko ibiri mu bushobozi bw'igihugu, cyane ko muzi ko nta nubwo ari umukino w'amagare ari wonyine tureba ni ndi mikino inyuranye ariko mu bishoboka twabemereye uko tuzicara tukareba.
Abakinnyi batandatu bagize ikipe y'u Rwanda igiye guhatana mu isiganwa la Tropical Amissa Bongo ni Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Jean-Claude Uwizeye, Yves Nkurunziza, Didier Munyaneza na Bonaventure Uwizeyimana. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho dutega amatwi Evariste Nzikobanyanka atangura avuga ku rukino rw'amaboko rwa basketball ku rwego rw'igihugu.
Kuri uwo imana hasuzerewe ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball ku rwego rw'igihugu ihiganwa ry'umwaka wa 2017 ushira wa 2018 urukino rwa mbere rw'igikombe Super Cup rwo kuri uwo imana rwahuje abigeze gukina basketball muri kino gihe bari mu mirwi itari muri championnat. Ekipe corporative ariyo Amigo na Shining ugo rukino rwagiye kurangira kunzinzi ya Shining y'amanota 50-42 ya Amigo. Urukino rwa kabiri hagati ya Dinamo n'Urunani rwatanguranye akariro ku mpande zose, ariko uko igice cy'urukino cagenda kirarangira ni ku mugwi wa Dinamo wagumye imbere mu manota. Igice cya kane ari nacyo cya nyuma carangiye kunzinzi ya Dinamo y'amanota 66-55 y'Urunani kizigenza w'umugwi Dinamo. Hakizimana Jean yabwiye Ijwi rya Amerika ico bakesha intsinzi zitanu mu mahiganwa atandukanye batsinze Urunani mu mwaka uheze wa 2018.
Entrainement amatizi twayagize twese hamwe kandi twari solide twagumanya ishaka ryose gushika championnat itangure gushika ihere.
Yego. Ubwo mutakanye Super Coupe akanyamuneza ni nyabaka.
Oh ndagiye gose. Musanzwe ikupe dutwaye ya Sebab ya championnat ya y'uburu y'ubujumbura. Nta twa dufise. Kandi niteka duteye abamambere niteka duteye club yacu Dinamo umva twagiye gose ni ibintu twishimiye umwaka twari gejeje neza.
Nani gwaraserutse mu myaka iheze rurana gira ikibanza mu karere muri zone 5 muri Dinamo mugiye kubikora.
Ego ahanye opportunity turose yuko umwaka uza twitegure gose kugira nitwitegure gusa aha iwacu no mu mahanga cyo guserukira igihugu neza.
Uruhande rw'Urunani umumenyereza w'uwo murwi Aron Kagabo adatahura igituma Dinamo yatsinze kenshi umurwa amenyereza avuga ko icyo kibazo ari cyo bagiye kwicarira kugira muri no mwaka wa 2019 barabe ko ari cyo hinduka.
Nindi cyuro kandi iyo gereye ngutakaza coupe twakina na Dinamo icyabuze navuga ko buze ko icyo kumvikana gato mu kibuga mugabo amwabonye twagerageje gukina nao byanse ni byagize ni byatunane icyo bita bapifo mugabo nibaza yuko ni ibintu tugiye gukorera ko mu kurondera abakinyi no gukomeza icyo cha cohesion n'abantu no kwitabati abapivo bakina munsi yano
injuro zirenga zine mutsindwa n'umugwi Dinamo undi bavuga ko habaye gusamara mwaka wose
so gusamara ni ibintu bishika ugasanga umugwi uyo mwaka muhuye bagutsinda kohera muri afi ngene twadukina n'izindi migwi izo mvoni zo tugiye kwiga tukabira tukarabira hamwe n'abakina staff igituma ivyo bintu bikura kwanza dukinye na Kerne na Jimkana ya Nyusta n'abantu barebare mugabo tukakina neza mugabo wa Dinamo uyu mwaka usa n'uwatunaniye ibyo nivyo tugiye gukora ko kugira ngo iyi saison igiye gutangura tubikorere ko kugira ngo tubatsinde muri iyi saison tugiye gutangura.
Umupira w'amaguru naho kuri uyu wa gatandatu umugwi inserukira gihugu mu mupira w'amaguru w'abatarenze imyaka 20 wakinye urukino rwa kivandimwe n'umugwi Buja City wo mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu. Ugo rukino rwo kwitegurira ihiganwa ry'igikombe c'imigwi inserukira bihugu rizobera mu gihugu ca Niger mu kwezi kwa kabiri uno mwaka rwarangiye ku nzinzi ya Buja City y'igitsindo kime ku busa bw'intamba mu rugamba. Ugo rukino rwabaye urwa kabiri rwo kwipima mu ndwi twari turangije ku munsi wa kabiri. Intamba z'abo batarenze imyaka 20 zari zakinye urukino rwa kivandimwe n'umugwi w'igihugu c'u Buganda wo batarenze imyaka 17 ku kibuga Prince Uri Rwagasore Bujumbura. Umugwi w'u Burundi watsinze ibitsindo bibiri ku busa uwo mugwi w'u Buganda. Umugwi inserukira gihugu w'u Burundi uzifashisha abakinyi 23 bagizwe na 21 bakina mu mirwi ikina mu gihugu na babiri bakina mu makungu. Nk'uko Ijwi rya Amerika yabibwiwe na Josele Bipfubusa amenyereza uwo murwi abonabo ni Shaka Bienvenu akina muri Etoile du Sahel mu gihugu cya Tunisia hamwe na Mohamed Amisi akina muri NAC Breda mu gihugu cy'u Buholande. Inkino za nyuma z'igikombe cya Afrika c'imigwi inserukira bihugu y'abasore basore batarenze imyaka 20 rizobera mu gihugu cya Niger kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika ku rya 17 ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2019 umugwi w'u Burundi uri mu itsinda A n'imirwi serukira bihugu ya Nigeria Afrika y'Epfo hamwe no murwi wa Niger uzakirihiganwa Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twa tubafite kuri isaha ahani ubigarukiye kuri radio ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.